Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe nchuti bakunze ba radio Inzamba gatega kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turikigerekezo rya 25 mu kakaro mwaka w'2022 arayo twahera ku ngingo nkuru ziyagize nyidogo niyo se mwanywanyi w'umugambwe SNL bo muri commune Bweru mu ntara ya Ruyigi abanywanyi bagiriza mu stantere w'iyo commune ko ababurabuza mu bikogwa by'umugambwe wabo akarero batanga nako kuri uyu wa gatandatu aho urongoye umugambwe SNL mu ntara yankiwe kunana n'abanywanyi mwizinga rya mayote mu gihugu cy'u Faransa hazindutse imyerekano kuri wa mbere y'abanyafrika basaba ubutungane ko gukora ku nkozi z'ikibi ziherutse kwica umurundi yahungiye muri ico gihugu muraza kubikurikira mu mpera z'aya makuru turaza kubabwira ibijanye n'inkino mu mupira w'amaguru u Burundi bwatsinze Djibouti bitsindo 2-1 mu rukino rwa mbere kuhiganwa ry'igikombe cya Afrika turaza kugaruka kandi no ku rukino rwa handball rw'ihiganwa ryo mu migwi yo mu gisagara cya Bujumbura higanwa rigeze mu ndwi ya gatanu kaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubara mutsa duhereye mu bijanye na politike abanywanyi b'umugambwe SNL muri zone mubavu muri commune ya Bweru mu ntara ya Ruyigi bari dogera mu stantere w'iyo commune ko ababurabuza mu bikogwa by'uwo mugambwe bavuga ko kuri wa gatandatu urongoye umugambwe SNL mu ntara ya Ruyigi yankiwe kubonana n'abarongoye uwo mugambwe muri commune Bweru abanywanyi bagiriza mu stantere wa commune Bweru ko ari we atuma ivyo bikogwa biburabuzwa kandi amanama abera mu ngoro z'imigambwe yemewe n'amategeko ni inkuru ya Josine Kaze
aba banywanyi b'umugambwe SNL bavuga ko baburabuzwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi babitumwe na mu stantere arongoye commune ya Bweru bavuga ko amategeko agenga imigambwe ibarekurira kugira amanama mu ngoro z'imigambwe yabo batarinze gusaba impusha bavuga ko kubona baraburabujwe aragatotezo bariko baragirirwa umviriza umwe muri abo banywanyi
rero hari ku gatandatu kitita gitanga kiramukanye abashyitsi gutwara umugambwe SNL rw'intara abanyamabanga w'iyo bari batugendeye mu ntumbero yo kudushyikiriza ibyo bakuye kutwara umugambwe w'igihugu honorable agatogwasa hanyuma bamaze gushika abasoba tanga inama tugiye tubona igipolitiki kiza kiraturabuza yatubuza kudukora inama batubwira yuko amategeko yavuye hejuru kandi ayo mategeko yatanzwe n'uburongoye komini Bweru mupfasoni Diane Niyibitanga imaze kugenda gutyo abaturongoye baragerageje gutelefona bamubaza icyabitumye yisigaye yuko tutamumenyesheje inama mugani ibyo apfa kubirenga se asanzwe abiyi kuko amategeko aratomoye kandi iteka ryinshi imigambwe ryatuye kujya gukorera amatomase yacu tutarinze gusaba uruhusha kandi niko bimeze igihe tubimenyesha gusa nanjye nsaba uruhusha ni mu gihe haba hariho igihugu tuzakorera ku gihugu
bavuga kandi ko igihugu kidashobora gutera imbere mu gihe hakiriho abacinyiza abandi
rero tuyameze ku gatotezo abari ku mugambwe uri ku butegetsi bumve yuko adashobora kuba mu gihugu cyabo cya bonyine mumbe yuko igihugu gishobora gutera imbere hari abantu tubona ngo si bene Burundi hari abantu batsinda abandi tubona umengo ntakwiye kuba mu gihugu
uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone n'ibitanga Diane mustantere wa komine Bweru kugira ngo agire icyo avuze kuri ivyo yagirizwa ntitwashoye ku murongo iryo totezwa rikaba rivugwa kandi muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge aho ku mutumba wa Kinyinya hari abanywanyi babiri nimubona Nemi na Longe bakubiswe barashaya bakubitwa n'abanywanyi b'umugambwe Sende DDD kuri uyu w'Imana ayo makuru abandanya atumenyesha ko kuri uyu mutumba nyene Juma Kabura uwundi munywanyi wa SNL amaze indwi zibiri yinyegeza kugutinya ko imbonera kure zimugirira nabi
Josine Kaze arakenuye mu ntara ya Rutana naho hari umunyagihugu apfungiwe mu gasho k'iperereza mu Rutana kuva mu ndwi iheze abanyagihugu bo muri komine Giharo bateye ubwoba n'impungenge n'ingene yafashwe nk'unyurujwe abanyagihugu bagasaba ko yorekugwa kuko atacho ariko arazira bakagiriza iperereza mu ntara ko ariryo ryamufashe kwitegeko cy'abatwara umugambwe uri ku butegetsi muri yo ntara idonido na George Nimenya
wafungiwe mu gashoro k'iperereza mu Rutana n'umwanditsi wa zone Giharo Jeruve Bigirimana yafashwe n'abakozi b'iperereza nk'unyurujwe ku munsi wa kane w'indwi heze ari mu rugo iwe Giharo amakuru avaho Giharo avuga ko bamubajije igituma atari kuyitaba telefone iwe ngendanwa nawe acavuga ko yari gusenga akaba yasize telefone iwe ku muriro abajije ico yaronderegwa baci bamuterera mu modoka amubwira ko aja kubimenya ageze imbere ayo makuru nyene abandanya avuga ko imodoka yavuye ahi Giharo yihuta cane igeze kuruzi muyovozi yarahagaze maze ajabona urongo y'umugambo sendedede mu ntara ya Rutana Sive nzikoruriho bari kumwe n'urongo uyu mugambwe se ndedeje muri commune Giharo abategetsi barakebukanye gatoye na bakozi biperereza bari bafasheje Ruve Bigirimana nk'uko amakuru ava i Giharo abandanya byemeza urongo iperereza mu ntara ya Rutana ngo yavuye ababwira ko ibyo bipfuza bidakunda muri aho kanya Sive nzikoruriho yaciye yegera Jeruve Bigirimana amubwira ko akwiye kwitonda kuko handi ho azokwibonera ko amakuru avaho Giharo avuga ko uwo Jeruve Bigirimana azira kuba yavugiye abanyagihugu bariko baranyagwa amatongo bahora bari mamwo yo mu mwunga wa Gitanga abariko bashaka kunyaga ayo matongo nkuko abakuru avaho Giharo mu ntara ya Rutana abivuga nibura matari w'intara ya Rutana afatikarije na Silvenzi ko ruriho arongoye umugambo sendedede mu ntara kama n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi muri commune Giharo ayo matongo bavuga ko yariko agomba kwihagirwa nabo batware bafashanije n'umwari mu bindimo muri zone Giharo Alexis Baraguma akaba ni nawe arongoye umugambwe sendedede muri zone Giharo abegereye umuryango wa Jeruve Bigirimana bafise ubwoba n'amakenga kumutekano wiwe kuko kuvafatwa ahafungiwe mu iperereza mu Rutana bavuga ko atarigera sambishwa radio inzamba agatakawe ntibashoboye kuronka kuri telefone sive zikoriho arongoye umugambwe mu ntara ya Rutana cyo kimwe nabura matari w'intara ngo bagire ico bashikirije kuvyo bagirizwa n'abanyagihugu bo muri commune Giharo
inzamba twandanize aya makuru ari ya mwizinga rya Mayotte abanyafrika ba mwizinga rya Mayotte rikukiriga igihugu cy'u Faransa kuno wa mbere bazinukiye mu myerekano yo mu gisagara cyitwa Mamoudzou bakaba bariko basaba ko ubutungane bwo gukora akazi kabwo kugira ngo inkozi z'ikibi ziherutse kugandagura umurundi Mohamed Felouze yahoze ari buramatari w'intara ya Muhinga zifatwe zongere zihanwe hakurikijwe amategeko ni inkuru tubaza Pierre Gahungu
Abari muri iyo myiyerekano bari abantu baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afrika baba muri iryo zinga rya Mayotte. Ku byandiko bari bafise wabona ko bariko biyamiriza ingene abanyamahanga bafatwa nabi bagaturikwa iby'agashinyaguro. Basaba ubutungane ku byerekeye urupfu rwa Mohamed Ferouzi n'abandi benshi bagiye amabi nk'ayo bagasaba kandi ko abantu bose bungana imbere y'amategeko. Mu rugendo rwabo babanje kuja kuri komisariya ya polisi iri mu gisagara ca Mamoudzou. Ahungu kwa rukugira Amerika wa polisi kwa wagirizo gucungera umutekano w'abanyagihugu bose ku rugero rumwe atankunze canka kamwana wa mama bavuye aho baciye bafata inzira ija kuri sentare yahitwa Kaweni aho naho bashaka gutera kamo abacamanza bakora amatohoza kugira ngo ukuri kuboneke kubagandaguye Mohamed Ferouzi abari muri iyo myiyerekano basabye bashimitse leta y'igihugu cy'u Faransa gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abasaba ubuhungiro mu izinga rya Mayotte ukingirwe twabibutsa ko Mohamed Ferouzi yapfuye ku itariki ya 17 uku kwezi turimwo inyuma y'iminsi ine akubitse ubunyamaswa n'abagizi ba nabi bari bitwaje imipanga bataramenyekana mu mwaka w'2020 hari ubundi murundi yahatse kugandagurwa nk'uko Imana irakinga amakuru dukora ngaho i Mayotte akatumenyesha ko abanyafrika bama baguye mu mitego nk'iyo bagakwitwa bagashaya bakambugwa n'utwo bafite twose
Pierre Gahungu arakenuye dusozera amakuru ku makuru y'inkino yaranze inongi twaraye dusurangije umupira w'amaguru Burundi bwatsinze Djibouti bitsindo 2-1 mu rukino rwa mbere rw'iganwa ry'igikombe cy'Afrika mu bakinyi bakinira mu mahiganwa iwabo bita Shan tunagaruka no kukino kwa handball gwi ganwa jo mumi gwi yo mu gisagara cha Bujumbura iganwa rigeze mu ndwi ya gatanu mupira wa maboko volleyball aho Burundi bwitavye inkino za Afrika zikinigwa ku musenyi inkuru dushikizwa na Alexandre Niyungeko
mu mupira wa maguru kuri uyu w'Imana hari Dar es Salaam gihugu cha Tanzania Burundi bwatsinze Djibouti ibitsindo biri kuri kimwe ni mu nkino z'igikombe cha Afrika ku bakinyi bakina mu mahiganwa yabo izo bita Shan ibitsindo byatsinzwe na Akbar Muderi ku munota wa 12 w'urukino na Cedric Kagabo ku munota wa 77 urukino wo gusubiza ruzobera aho nyene i Dar es Salaam muri Tanzania ku munsi wa gatanu muri volleyball kuri uyu w'Imana niho imirwa ibiri y'abahungu n'ibiri yabigeme yafata indege bajana mu gihugu cha Maroc aho bitavye inkino z'igikombe cha Afrika za volleyball ikinigwa ku musenyi volleyball de plage mu rurimi rw'Igifaransa izo nkino zatanguye uyu munsi wa mbere zorangira igenekerezo rya gatatu myandagaro mu nkino zo kunonora imitsi championnat du monde d'athlétisme naho zari zigize iminsi zibera mu gihugu cha Oregon muri leta z'umwe za Amerika umunonotsi Rodrigue Kwizera yatahukanye kibanza cha 16 ku birometero 10 akaba yavyirutse mu minota 28 n'isogonda rimwe Egide Ntakarutimana nawe aba wa 18 agize minota 28 n'amasegonda 28 muri marathon naho Olivier Irabaruta yabaye uwa 32 mwomenya ko Francine Niyonsaba atitavye iryo higanwa kubera uburuhe bwavuye kwitaba amahiganwa menshi turangirize mu rukino rwa handball mu ishyirahamwe ry'i Bujumbura aho ihiganwa mu mpera z'indwi ryari rigeze ku ndwi ya gatanu ku munsi wa gatandatu Muzinga yatsinze Galaxy ibitsindo 36 kuri 25 Eagles itsinda Ambassadeur 20 ku munsi w'Imana Rukinzo yatsinze Intwari ku bitsindo 36 kuri 31 Brothers nayo itsinda SOS bitsindo 29 kuri 21 gushika ubu umurwi wa Brothers ukaba uza kwisonga nayo Ambassadeur ikaba ya nyuma mu bigeme naho Sisters yatsinze Galaxy ibitsindo 44 kuri 14
arakinu ya Alexandre Niyunge kunonga dukize dusozera makuru tariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwakurikiye Eddie Claude Ninazo na washikirije nabifurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu na uta.